bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda hano muri studio 18 muri kumwe na Jewi Diane ni nahaze ndongo ibiganiro vy'uno mwanya ikaze nshuti bakunzi mwese.
Tugenze gutanga ibifungurwa n'ibindi bikoresho bito bito tukabikura muri pam ariko tubitwararika duce mu diocese yacu n'abajya bateshe izabo bakaba bari hagati mu gihugu.
Uyu ni Patri Jean Bosco Nintunze umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe CD Caritas Burundi ya Ecclesia Catholica rijejwe iterambere no gufata abatishoboye avuga ico Ecclesia Catholica n'ayandi mashengero bariko barafasha impunzi zahungiye mu gihugu cy'u Burundi n'izindi ziri hanze y'igihugu. Turabigaruka ko handi hatumura guma ku radio yanyu. Tubafitiye kandi n'indi nkuru yerekeye ivyerekeye rero igisata cy'ihungururizo mu sentare nkuru ya Afrika rere ka Afrika y'ubuseruko caburanishije urubanza rwerekeye ikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi pya nkuru nziza navyo nyene ni handi hato. Ariko mbanze ndabwire muri make ku burongozi bw'umugambwe ya ANC uri ku butegetsi muri Afrika y'Epfo ejo ku munsi wa mbere butashoboye kumvikana kucokorerwa perezida Jacob Zuma bahanye isango ryo kongera kuzohura kuno wa gatatu bavugane nimba Zuma yo kinjura canke akagumizwa ku butegetsi. Iyo nama yabaye mu gihe ku munsi wa kane bitegekanyije ko hashikiriza imbere n'amashinga amateka ijambo yamavuga ku mwaka utashe yerekana ingene igihugu cifashe. Ku munsi wa mungu abategetsi bakuru ba ANC bari bahuriye ku kirimba kwa Zuma giherereye mu gisagara cha Pretoria mu nama basigura ko yari igamije gukingira neza igihugu na ANC. Na tangazo y'ivyavugiwe byose muri iyo nama rirashikirizwa yamara Julius Malema hari mu batavuga rumwe na leta muri Afrika y'Epfo abicishije ku rubuga rwe rwa Twitter yemeje ko abategetsi ba ANC bariko bagondoza Zuma ngo atange imihoho ariko yoba yararahiye akarengwa ko atageza yitanga. Perezida Zuma yisiguye avuga ati nduguruye twa mugina nta kibi na kimwe nakoze cyo tuma hanga imihoho ndugayitwa mugina. Imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Afrika y'Epfo hagataho ejo ku munsi wa mbere yasavye ko inama yasavye ko ijambo rya Zuma imbere n'amashinga amateka ritegekanije kuwa kane yo kwegezwa inyuma kubw'iyo migambwe abanyagihugu nta cizere bagifitiye perezida wabo. Leta ya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo kuno wa mbere yafashe izindi ngingo ku Bubiligi mu gusaba ko ibiro vy'abaserukira ibihugu bibiri vyugarwa kandi n'ingendo ikompanyi y'indege y'Ababiligi igira iKinshasa zigabanywa kuva ku munsi zikavanwa ku minsi indwi gushika kuri ine uko indwi itashe. Umuhanuzi wa Perezida Joseph Kabila yavuze ko iyo ngingo yafashwe ku munsi w'Imana kandi yamaze kumenyeshwa igihugu cy'u Bubiligi haraheze indwi zibiri. Kinshasa sayisabye ko ibiro vya Schengen bitangirwamo visa kubaja iburaya biri Kinshasa vyugarwa. Ni nyuma yaho ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa mbere Ubiligi bushikirije ko bugiye gusubiramo imigendranire n'abategetsi ba Kongo gushika habaye amatora yemewe na bose. Na dijuu ya Amerika isamira na Washington DC muyumvira ku FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3 abari Arusha n'ahandi ku isi yose. Mushobora kumva ibiganiro byacu muciye kuri internet yacu ari wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com no ku rugaga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabaheka z'inshuti bakunzi igisata cy'ihungururizo muri sentare nkuru ya karere ka Afrika y'ubuseruko gikorera Arusha muri Tanzania uno munsi caburanishije urubanza rwerekeye ikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi pya nkuru nziza. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umenyesha makuru wacu pya Claver Niyonkuru yakurikiranye ivyo rubanza. Claver amahoro ngaho Arusha.
Mwana mutsanga mirewe neza byane nini nazo.
Imbere yuko tubwira uko urubanza rwagenze hitwaye bande hama bitwara kubera iki?
Hitwaye amashirahamwe yigenga mu Burundi abicisha mu runani rw'amashirahamwe yigenga mu karere ka Afrika y'Ubuseruko. Abo bose bakababuranirwa n'urunani rw'abashingwamanza bo muri Afrika witwa Union Pan-African des Avocats. Bakabitwaye bavuga yuko ngo ikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza mu mwaka w'2015 atisunze amategeko agenga Burundi n'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko ko sentare irabizibwiriza shingiro mu Burundi yoba yatewe ubwoba mu kwemeza Petero Nkurunziza nk'umukandida wa CNDD-FDD hamwe n'uko ngo umugwise ni wemeye ko amatora aba utarukurikije amategeko.
Amategeko bavuga yuko Perezida Nkurunziza yaho nyanze ni nkayahe?
Bavuga ibyinzwa shingiro ry'u Burundi, bakongera bakavuga yuko iryo byinzwa shingiro ry'u Burundi rimaze guhonyangwa haba hahonyanzwe n'amategeko agenga umuryango wa Afrika y'Ubuseruko cyane cyane ayerekeye intwaro rusange hamwe na demokarasi.
Ibyo byose bimaze gushikirizwa bumviriza imanza, hari ingingo yafashwe urubanza mido nido byari bimeze gute muri make?
Urubanza uno munsi hari muri sen hari gisata cyiyungururizo ibirego nk'ibyo bikaba byari byaratanzwe muri sen ya mbere hari mu kwezi kw'icenda mu mwaka w'2016. Icyo gihe rero sen hari ya mbere ikaba yari yavuze ko yaba amatora umukandida cyangwa ikiringo cya gatatu byose byubahirije amategeko y'imbere mu gihugu. Uno munsi rero abo baburanya leta y'u Burundi bakaba bavuga yuko basaba ko igisata sentare y'iyungururizo co futa ibya mbere maze amatora y'umwaka w'2015 agasubigwamo.
Hari ico baragira bashikiriza?
Urubanza rwashyizwe mu mwiherero nta sango yatanzwe yaho urubanza rudosomegwa, ariko rero ababuranira leta y'u Burundi nka Maitre Kayobera Nesto yavuze ko ibyo birego byose atashingiro bifite ko ibyo ngo bigamije gucafuza leta y'u Burundi no gusamaza abantu, ko kandi ngo ari ukunezereza ngo abazungu buba batumye ayo mashirahamwe yigenga, kandi ko ingingo ziriko zishobora gufatwa zidashobora gusubiza inyuma umugambi w'amatora, kandi ko ngo n'inzego zaragiyeho mbere zigiye gutegura n'ayandi matora yo mu mwaka w'2020.
Abitwaye bobo kutubwiye itababuranira leta y'u Burundi bavuga hari ico muravugana nabo?
Abitwaye bizeye yuko ngo kino gisata ca sentare y'iyungururizo kizava gifuta ingingo yafashwe na sentare ya mbere maze ngo amatora agasubirwamo, ariko ngo naho atasubirwamo bikaboneka yuko ngo ayo matora yaho nyanze amategeko maze ngo bikaba nk'ico bita reference, kikaba ikintu kizoja kiravugwa no muri kazoza yuko ngo amatora ya 2015 mu Burundi yaho nyanze amategeko natashoboye gusubirwamo.
Hari akabazo baba badije bikaramuka bibaye gutyo bihindura iki mu gihe hasigaye imyaka ibiri gusa kugira ngo ico kiringo bamwe bavuga ko ari ca gatatu ariko abandi ntibemeze ko ari ca gatatu ngo kirangire gatravera?
Bose nababujije icyo kibazo ko runo rubanza ico rushobora guhindura ku matora ariko arategurwa. Uburane leta y'u Burundi Maitre Nestor Kayobera yavuze ati ibi nta kintu na kimwe gishobora guhindura mu gihe hasigaye iminsi ibiri ngo atangure kwiyandikisha kugira ngo abanyagihugu bazoje mu matora ya kamarampaka yo gutora ego canke oya kwibwirizwa shingiro, ari nabyo bizoca binatuma baja mu matora y'umwaka w'2020. Yavuze ati rero ntacyo bishobora guhindura, ariko rero uburanira amashami yigenga na we Maitre Donald Deya yavuze ko bishobora kugihindura kuko ngo bishobora no kuyigeza inyuma bimaze kuboneka yuko ibyayavuyemo bitabikurikije amategeko.
Urakoze cyane gose Pierre Claver Niyonkuru ukorera Arusha kugije urya Amerika. Urabandanye ukurikirana rero ivy'ugo rubanza hama makuru yacu ari imbere, uraheza urugaruke ko kwidonido.
Murakoze namwe.
Tukiri ku makuru avugwa mu Burundi ariko ibujumbura abagize imigwi ibiri ujejwe ibazo vy'ubumwe no gusubiza hamwe hamwe n'umurwi ujejwe kunywanisha ukuri kunywanisha no kurekurirana hagati y'abarundi barahiye kuri no wa kabiri imbere y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ni namashinga amateka na nkenguza amateka vy'ico gihugu. Mumenyesha makuru wa Evariste Nzikobanya nka ibujumbura yabikurikiranye nawe nyene turi kumwe kuri telefone. Evariste, mu murwi umwe harahiye bangahe?
mumugwi umwe umwe duhereye ku mugwi ujejwe ibibazo by'ubumwe no kunywanisha abarundi Conseil National d'Unité de Réconciliation harahiye abantu bagira kundwi abo rero ni bashasha n'umugwi mushasha washinzwe mu mwaka uheze mabandi barahiye ni bandi batatu bo mu mugwi sever mugwi w'igihugu ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi Commission Vérité Réconciliation abo rero ni batatu muri sever bakaba baje basubirira batatu batari bakiri muri zibanze
uwo murugwi ujejwe ibibazo by'ubumwe no gusubiza hamwe ni mushasha wagiye ho ryari hama ibikogwa nyamukuru jejwe n'ivyahe
umugwi wagiyeho washizweho n'itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo mu kwezi kwa 10 umwaka wa 2017 kwitwara uheze uwo mugwi rero ukabujejwe gushimangira ubumwe bw'abarundi umwe bw'abarundi guheruka guhimbazwa no ku munsi wejo hamwe mbere rero no kunywanisha abarundi baba abari hanze y'igihugu canke abari mu gihugu
muri abo bose bagize iyo migwi hari umwashoboye kuvugana kugira ngo bakubwire kubyo bimirije gukora bikuru
woto ashobora kuvugana mu mugwi ubujejwe ibibazo by'ubumwe no kunywanisha no mukuru wabo ambassadeur Ruzovio Guillaume akaba yavuze yuko bagiye gukora kugira ngo nimiburiburi ubumwe bw'abarundi butsimbatare mu gihugu ndetse akaba yanamenyesheje yuko uwo mugwi ugiye gukora cyane kugira ngo nacanicane nk'abarundi bahunze igihugu mu mwaka wa 2015 bashobore gutahuka mu gihugu mu mugwi severe naho twavuganye n'uwurongoye uwo mugwi severe akaba musenyeri arongoye umugwi akaba yavuze yuko aba bantu batatu basubiriye batatu batari bakiri mu mabanga baje kubaruhurira kuko bavuga bati ari ibikorwa byari byarajyanye byari bijejwe abo bantu batatu ati none ubundi ubwo bigiye gukorwa umugwi severe ushike ku ihangiro wihaye
aba muri abo bategetsi bari ngaho harimo n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza abashinga amateka n'abakenguza amateka hamwe n'abarongoye izo nzego zibiri hari amajambo bahavugiye
nta majambo bahavugiye kirese kurahira kwabo bantu bagera kuri 10 nta majambo yahavugiwe abategetsi abashinga amateka abakenguza amateka eka n'umukuru w'igihugu bari baje kurorera ibyo birori gusa byo kurahira ariko nta majambo bashikije atari ukugurura ibyo bikorwa nk'umukuru w'inamashinga amateka yugurura icese igihe gikorwa yashikirije yuko baje kugira ngo iyo abagize iyo migwi kire hanyuma baje
kugira urakoze cyane gose Vahisense ko banya nkana we iyo nkuru uraza kwigaruka ko makuru yacu yo hanyuma
murakoze namwe
kibazo c'impunzi gitera kigira uburemere bunini mu mashirahamwe asanzwe afasha impunzi ni mu gihe amwe muri yo azaramaze kumenyesha yuko amafaranga yo kubafasha asa nk'uko atazokwira kuko impunzi zibandanya zigwira mu karere k'ibiyaga binini ariko no ku isi yose none mbega abanyedini abarongoye amashengero ko tuzi abenshi muri bo bayigukira amashengero atandukanye bafasha iki izo mpunzi kibazo twakibajije bamwe mu barongoye amashengero mu gihugu cy'u Burundi giheruka guhungiramwo abagera ku 700 bavuye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo umugenzi wacu Diane Ndonse yaratangura ikiganiro ciwe yakira abatumire bari kumwe kugira ngo abatubwire hama baduge ku ijambo
François Hiranyi bagira umuhuza bikorwa mwishira hamwe ry'amasengero ya Pentecôte mu Burundi turabaramukije.
Baramukije amahoro y'Imana.
Ego namwebwe Patiri Jean Bosco n'intunze umunyamabanga mukuru mwishira hamwe Caritas Burundi ya Eklezia Katolika rijejwe iterambere no gufasha abatishoboye namwebwe turabaramukije.
Okay.
Twibutse abatwumviriza ko bumviriza ijwi rya Amerika aho tuza kuvuga kubijanye n'intererano y'abarongoye amasengero n'amadini mu gufasha impunzi zaba izisohoka igihugu zihungira igihugu canke izinjira zihungira mu gihugu canke izihunguka canke abatekejwe izabo basanzwe bari hagati mu gihugu duhere kuri mwebwe pat mwebwe ibyo bikorwa musanzwe mubikora mwo dukira ku mayange ingene musanzwe mubafasha
igikorwa tumaze imyaka dukora cyane cyane kuko mu Burundi hamariho
impunzi uri impunzi z'abagenda hanze uri impunzi z'abaza mu gihugu iwacu cyangwa bahungira hagati mu gihugu ni ibikorwa dukorana n'amashyirahamwe mpuzamakungu HCR na PAM turafitaniye n'amasezerano hagati y'amashyirahamwe tukaba turi batatu bagize amasezerano hari ibikorwa dukorera mu makambi y'impunzi uko ari ane mu Burundi abiri hariya muri diyoseze ya Muyinga Kinama Gasogwe hanyuma nabiri ari mu diyoseze ya Ruyigi Bwagiriza na Kavumu muri makambi twebwe duje cyo n'abakongomani tujeje gutanga ibifungurwa n'ibindi bikoresho bitobito tukabikura muri PAM ariko turitwararika duce mu diyoseze yacu n'abajya batesha izabo bakaba bari hagati mu gihugu n'ikibazo cy'abari hanze ndacyo nyine kira turazishimye uko turakorana n'andi makaritase muri kano karere tukaza turagenderanira turamaze kujya kuraba impunzi muri bihugu bitatu duhana imbibe na cyane cyane turafitaniye ishyirahamwe yitwa Caritas Sasayak irimo u Rwanda Congo n'u Burundi aho rero turagenderanira kugira ngo tuvugane icyo kibazo cy'impunzi dusangi
ego reka na François ntiranyibagira nawe nyine umuhuza ariko gwa mu ishyirahamwe ry'amasengero ya Pentecoste nawe nyine aducire ku mayanga igende basanzwe babikora
ego Diane urakoze cyane gufasha impunzi ni kimwe mu bigize akanga mutima kishengero kuko ishengero uretse ibikorwa byo kwizera n'umwe ibikorwa byo gufasha abantu kuko ibiri ubwayo ivuga ko ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye bero gufasha rero impunzi n'abandi bantu banawo nikora bisanzwe biri mu karanga mutima kishengero ya Pentecoste mu Burundi sepebu rero mu gufasha bena izo mpunzi ari ibikorwa bitandukanye ikora ubwa mbere no kubashikikira kubafasha mu mutima ko murabona umuntu hariho ico twita dignité n'izo muramfashanya tugwa mu Kirundi kugumana agaciro kiwe kumva ko ari umuntu akwiye akwije ibintu by'umuntu ko ari abantu baba mu bihe bibazo abahumva cyane cyane umwengo baciye bata agaciro kabo no kumuntu akwiye kumva ko yo gufashwa akagumana agaciro kiwe kumva ko ari umuntu akwije n'izo byose mu mutima rero no bitangira ubwa mbere kubafasha kwagwijja mu gy'Imana kubasengera kubaremesha
mbega nyine hari abavuga yuko ahanini masengero ayo bita abakizwa yuko ngo hari ngo batanga ibyo nyine byo muntu ye mucane kuruta gutanga ibyo umuntu abakeneye byo mubiri neza neza murabashigikira mu biki
umuntu ntangize ni muhe mu gusa ntangize ni mubiri ni muhe kandi zo byose bikwiye gufashwa bikazigamwa kuba ari neza neza mu byo mubiri bwa mbere turafasha nk'abahunguka kubaronsa aho bashobora kurara kububakira aho baba kubafasha mu kwezi zo gufungura kubafasha mu kuronka n'ibyo kwambara kuko ibyo n'ibyo umubiri ukenera kugira ngo umuntu ashobore kubaho si muhemu gusa rero kuko umuntu si muhemu gusa umuntu n'umubiri kandi ni muhemu icyo twita approche holistique kubafasha mu byo byose bakenera mu kubaho kwabo
ego pati muravutse ibyo muhora mubafasha mbega aho mushika mbona mushika mwategeza gushika mu kubashigikira nta ntamba mwimuhura kugira ngo mushika mu yari mwifuza
ikibazo cy'impunzi ndabona ko kimaze kuba ikibazo kinini cyane usanga n'amashyirahamwe mpuzamakungu adashobora gushika aho yipfuza mu byo akenera ugasanga mu buryo begeranya ntibuba bukwiye atatu turamaze kubibona ukabona yuko twarengewe ukabona yuko ibyo kubafasha bitagikwiye hanyuma handi naho uri kuratabaza abandi bagira neza ukabona ko uburyo budakwiye mbona ko ari ikibazo kininiya cyane twibaza yuko dukeneye gufatira umwanya nicyo bituma uno mwaka kuva mbere mu mwaka weze mu kw'icyenda ekleziya yose ku isi yose yagize iti twicare ikibazo cy'impunzi turabe ingene kimeze hanyuma Caritas twita internationalis ikwiye ku isi yatanguje isekeza ayigira iti ngo twicare icyo kibazo turabe ingene kifashe hanyuma nk'uko yavuze ati ni ikibazo umuntu akeneye gukoresha approche holistique turabe ibyo impunzi zikenera hanyuma turabe ingene turiko turatora inyishu papa yarafashe kugurura yosekeza muri uku kwezi kw'icyenda araduha ni n'umutwe w'ijambo twogenderako ngo partage au chemin dusangire urugendo urwo gusangira urugendo rero nico turiko turagira no ngaha mu Burundi kugira ngo tuhangene abo bantu bwa mbere tubakira tugasangira urugendo batakwari ifoto ya mbere ihambaye
ni nacyo gikorwa mwariko murarangura igihe muheruka gushikira impunzi zibwagiriza
ego kile gikorwa cyarabaye gikorwa tutorabisha maso agarukira hafi ariko amata agarukira kure kuko barabe episkopi b'ibihugu bitatu bari mu nama hari ya Gitega mu seminari nkuru y'Gitega abava muri Repubulika ya Majambe ya Kongo abava mu Rwanda abava mu Burundi bari bahuriye hamwe mu nama ibahuza ya SEAC kubira ico cyumviye ngendwa ko cy'umwaka bagira bati ngo tugende rero gusangira urugendo n'impunzi zacu bari babitanguye bigira mu Rwanda bagiye kugira inama baje kuri abarundi bo nabo bagiye kuri abanyekongo
ego François mwebwe mu isengero rya Pentecôte namwe icyo kibazo cy'impunzi muri ko murakiraba mubona uburemere bwacu bungana gute ko bari uko patiri ariko arabivuga
aragumaho cyo tokuta intambami cyangwa ko kutarenga ngo tetamari mite intambami nyamukuru ndezo na mujyo butatu jewe ubwa mbere ni ubushobozi buke mu kamashengero dufite gure kudufashe abo bantu ubushobozi buke rero bukavana niki cyakabiri cuko hari ubwiyongere bw'impunzi impunzi rumaze yongera aho sahi mu gihugu iwacu gusa hose umvije no ku isi impunzi zirumaze yongera ko ziyongera mugabo nabwo ubushobozi bwo kubakira butiyongera niba mu ya gatatu nyamukuru n'ubwiyongere kandi bw'ibibazo nuvuga bw'amatati bw'inda n'ubwo mu bantu ngo rero ngubutuma rero abo bantu baguma baba benshi bigaca bituma rero bigorana ingene umuntu ashobora gushobora gufasha bose nizo kuri mu ishyamwe ry'amashengero apana ko tumu Burundi turafise n'aturunani rw'amashengero ahoranye muri ibihugu muri Afrika yo hagati n'ubuseruko twita ukiyamuka duhuriramo n'andi mashengero ya apana ko tumu mu Rwanda muri Congo Tanzania Kenya n'ahandi iyo namwe duhe muri ibyo dusangiza ibibazo biri hose nubwo ntihari ubwiyongere bw'impunzi hari ubwiyongere bw'ibibazo bishyizwe ku kwaduka arizo bitera rero ugufasha cyangwa umurindi wo gufasha ugira aho ugarukiye kubera ko habayeho ubwiyongere bw'abantu umagira ibibazo batuma rero impunzi turashaka gufashwa neza nk'uko byategerezwa kugenda
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Pati tugaruke tubabaze hari umuti gapatiri muba mwarabonye ukwiriye kuri izo mpunzi ziri ngaha mu karere k'ibiyaga binini
turamaze kubyiyumvira turamatokera mbere n'amahwaniro makuru amaze kubera ngaha mu Burundi inama yabaye mu 2010 ikaritasi yatumye ko abo muri kano karere n'abava mu bindi bihugu baraza turiyumvira hanyuma tubona yuko inyishu nyamukuru ari amahoro twarasubiye kugira indi nama yari igirishijwe n'abari mu butungane n'amahoro mbere n'andi mashengero yarimwo abangirikani abapendekoti reka n'abandi andi mashengero twarahuriye Goma mbere tuhagira n'urugendo rurerure ahantu twagira tuti ngo turondere amahoro kino kibazo cy'impunzi gihere niwo muzi niwo muti hamwe amahoro yaboneka abantu ocha abasubira muzaho
n'amahoro mwarabonye ingene biboneka cyangwa ibyabaye ibintu birebire bica kuri byinshi
araho duba twibaza yuko umenga Imana igihe tugabire hanyuma hano naho ukazabona birasambutse icyo gihe twagizwe ngendo tumaze guhana ugasanga abarundi abanyarwanda abanyekongo turiko turagira hamwe urugendo wamenga imitima yasubiye guhura wamenga amahoro aragarutse hanyuma hariho n'ibiri biraduciramo rero ugasanga aya mahoro wamenga turubatse haraciyemwo ibyo bituma sambuka ariko tugumana umwizero tugumana umwizero gikogwa cyukuremesha amahoro cyo kuva tutahire baremesha amahoro kibwiza kuguma kibandanye
yego kuri izo mpunzi ziva muri ibihugu by'ibihaga binini izo mpunzi zirakenye amashure zirakenye amashure abana babo bigiramwo hari ingorane zitandukanye ku bakenyezi bana umukenyezi bungenga tagica fungura gikwiye akabyarira ngaho munyene mu mpunzi canke abagabo bafise ingufu batashobora gukora nari umuntu afise ingufu nyene ntashobora kuronka icyo yihereza hari byinshi bishobora kumwaduka ko iyo mice yabo bantu namba muce uyuhe mushaka kugira icyo mukoze cyane mubona muti aba bantu nibo bahora baba bihutirwa cyane hamwe ababoshwa kugira icyo bafashijwe impunzi ko zoba zishigikiwe kurusha
ego nkuko muvuga n'ukuri bose bari impunzi kandi bafite umubazo mugabo usanga ari imice imwe imwe usanga mutwato ngo repri vulnerable abo nabana n'abakinzi bibungenze inzi muri rusange gutyo nico gituma n'ubwo kubona vuze dukora byo gufasha usanga uwegereza ibikorwa bifasha nk'abantu no gufasha abantu kubasha mu ishuri kuko ngo bari impunzi bafise uburenganzira kwiga hari ibyo twita uburenganzira bw'abantu redura w'abantu uri impunzi utari impunzi utweza kumva ko ukwiye gushigikirwa
bavuze by'amashure aho maze kutembera amashure hamwe y'amari nko mu Burundi amashure baragerageje kuyashiraho ariko nayigeza kuza muri Congo ndabona yuko abandi bari bafite ibibazo byo kuyiga kabona yuko batarifise ku buryo butaboroheye kuza mu mashure
badafite amashure cy'abadaronka ibyankene kwabwira baje kwiga
yego na cyane cyane bo bagira bati tubandaye twiga mu rurimi rwacu twige mu Kirundi kugira ngo nitwahunguka tuzobandane zahandi rero bari bafite impungenge bagira bati naho twokwiga mu mashure y'Ikongo tugaze mu Burundi tusanga twara esuye inyuma kandi cyane cyane ko bibaza yuko bazoca bahunguka vuba na vuba muri Tanzania ni kibazo camye kiriho ibyo by'amashure rero none nuko mutuvyitwararika nuko mutuvyitwararika tugiye batubaza cyane cyane by'umutima kagira bati
twaduremesha
kagira bati turakeneye ibitabo turakeneye ibiryo turakeneye senga ugasanga navyo nyene biri mu myitwariko yabo aho bari rero ni kibazo nibaza ko mu buryo bwose dukeneye kwitwararika tukababa hafi kora yuko zo mpande z'ubuzima bwabo bwose zikurikiranye abera afite ababijejwe ababiraba ariko nibaza yuko umutekano w'umuntu ari ababushinzwe n'ibyo bihugu babahungiyemo bigerageza gutekanya umutekano kandi nibaza ko babigerageza bimaze gushika usanga aragaciyemo ugasanga igihugu kirageze kirawugarukanye
no mu Buganda yabakunda ugabahora bakomerekera mu ntuze mu makambi y'impunzi hari n'abamaze bamwe bamwe hari n'abahora bahunga turonka amakuru yako bahunze bakavayo bakaca mu ndi bihugu bibaza ko boshobora babona kumenga umutekano wabo ubahirijwe kurusha cyanke muribuka ko aho mu gihugu cya Congo impunzi zatewe bakicwa ari benshi cyane kandi bari mu makambi y'impunzi ivyo byose mwebwe mubivuga ku iki cyane abo bajejwe kubacungera umutekano mubabwiye
mu busanzwe hariho amategeko mpuzamakungu aje kubahiriza impunzi aho ziri hose cyo tuvuga nuko amategeko yo kubahirizwa umuntu yahunze ari amategeko amugenga nuko byabakiriye bisa amategeko abagenga bitewe n'ingene bakingira kugira ngo umutekano wabo ubahirizwe rero dushimikira cyane nuko amategeko yo kubahirizwa ko niyo haba hariho ibibazo intambara n'ibindi ariko n'amategeko y'intambara niba amategeko yubahirijwe tumvira yuko impunzi zishobora gufashwa neza bagakingirwa n'ayo mategeko n'ibyo bihugu byisunze amategeko ahenshi kuba kutayubahiriza yubahirijwe ntacyo tuma abantu bahungiye ahantu batubahirizwa umutekano wabo
miliyoni jana z'impunzi ku isi ugasanga n'ibibazo biteye ubwoba kandi bikabirarengera ubushobozi bw'abantu umuntu agira ati yewe navuga tutagarukiye amahoro ngo tuyatse simbataze mu bihugu icyo kibazo cy'impunzi kizoguma kiturengeye kandi gitwara uburyo bwinshi nibyo rero nogira nti notera
kwa iterambere
bisubiza inyuma n'akaranga k'umuntu bavuze ibibazo bishikira ko ariko barahunga agateka k'abantu gahohotegwa byose ni ibibazo cyane nuko guhunga
ego reka tubashimire ku ntererano yanyu Padiri Jean Bosco ni impunzi umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe Caritas Burundi ryari Kiliziya Katolika ijejwe iterambere no gufasha abatishoboye turabakengurukiye ku nterano yanyu
Makoze Tia
namwe François Niranyibagira umuhuza bikorwa mwishira hamwe ry'amashengero ya Pentecôte mu Burundi namwe turabakengurukiye ku mitavye utumire
Makoze Tia
twibutse abari ko batwumviriza ko mwari ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho twari ko tuvuga ku bijanye n'intererano y'abarongoye amasengero n'amadini mu gufasha impunzi Diane Ndonse narinda kiremesheje ndabakenguruki
Yale ndonse lawe tugukenguruki abandi dushimira ni mwebwe inshuti bakunze Michael muratwumviriza nanje Diane nahazwe hano muri studio 18 Washington DC fatikanije na Innocent Kimenyi hamwe na Ingenieur Linas yari muhinga bw'ivyuma twemi tuyifurize kuranigwa mu banyi no mu vyanyi ijwi rya Amerika rirabatumiye mu biganiro biri imbere muri ivyo harimo muri sanga saa 10 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda